Mugamba.
Nzambira Samirana.
Amakuru na Karin Dusabe.
Dabaye mwiriwe canke mwaramutse mwese mudukurikira. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo ya 13 Nyakanga umwaka wa 2022. Ni rya sango ry'amakuru twabateguriye. Nayo hakaba agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Imvugo y'umukuru w'igihugu yagiriza abategetsi bamwe bamwe gukora ibyaha bikomeye byaba ibyo kwica no kunyuruza Abarundi be n'ibijanye no guhirika ubutegetsi, maze ntihagire uwo butungane bukurikira, irahagaritse umutima watari bake. Mu banonosoye amategeko bavuga yuko ibyo byaha byikwiye kugira umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika abahagarike maze amatohoza kogwe. Umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ufite intumbero yo guhindura urwego rwahora rwigenga mu gutatura amatati, rukaba urwego rwegukira umugambwe mu ntumbero yo gucinyiza abo batavuga rumwe. Umwihwezo w'umugambwe RDB inyuma y'aho mu matora y'abahuza ku mitumba imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi imenyeshereje ko yakumiriwe muri ayo matora. Kwirukanwa mu kazi ku mwigisha yagirizwa gushurashuza abanyeshuri yigisha ntibikwiye kugira iyo ngeso ituzwe, niko Elari Nibizi umwe mu baharanira agateka ko kwiga kuri bose abibona inyuma y'aho mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania hamenyekaniye abigisha bemerera bamwe mu banyeshuri kubaha amanota babanje kubashurashuza, ibituma bamwe batwara inda bagahagarika n'amashuri. Reka nsubire kubaha ikaze muri ano makuru. Idonido ni mukanya.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Amakuru twateguriye tuyahere mu bijanye n'imigenderanire no gufashanya. Evariste Ndayishimiye yiyemeje gufashanya n'umukuru w'igihugu mushasha wa Kenya. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabishikirije kuri uno wa kabiri mu birori byo kurahira kwa William Ruto i Nairobi. Evariste Ndayishimiye akaba yabivuze nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi anarongoye umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Tumutega amatwi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Mheshimiwa William Ruto,
nyakubahwa William Ruto, kubona watowe ngo urongore Kenya ni iteka ridasanzwe. Muje atampari nk'umwana mwiza nkaba ndabifurije kuroranirwa. Abanyakenya be n'akarere ka Afurika y'ubuseruko bahanze amaso ubutegetsi mushikirijwe. Uretse gufasha igihugu cyanyu kuguma gitera imbere, reka no mu mubano mwiza mu karere
bari pia kuimarisha ushirikiano wa kikanda. Nikiwa rais wa Burundi na mwenyekiti wa mkutano mkuu wa
umukuru w'igihugu cy'u Burundi, kandi nkaba uno munsi arije ndongoye akarere ka Afurika y'ubuseruko, ntegerezwa gukorana namwe ku neza y'akarere kacu. Turashima amahirwe dufise kubona Kenya n'u Burundi bimaze imyaka myinshi bifitaniye imigenderanire myiza. Nkaba ndabemereye ko ubucuti hagati y'abakenya n'abarundi buzokwama buhagaze neza.
Mheshimiwa, ya kwamba undugu kati ya Wakenya na Warundi utaendelea kusimama imara.
Tuandanyiriza no makuru muri politike n'ubutungane. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye amaze igihe mu mvugo ziwe yagiriza bamwe mu ndongozi ibyaha bikomeye harimo ibyo gutembagaza ubutegetsi no kwica Abarundi. Ariko rero naho adasiba kuvuga ibyo bagirizwa, nta urabona abaheza ngo bakurikiranwe imbere y'ubutungane kuri ibyo byaha. Radio Inzamba turagaruka kuri bimwe mu byo aherutse kwagiriza abarongoye. Idonido na Bera Mugisha.
Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ntasiba kwagiriza amakosa akomeye abategetsi bo hejuru ariko atadoma ku rutoke. Akarorero ko hafi nako kwigenekerezo rya kabiri Nyakanga uyu mwaka igitega mu birori byo kugurura umwaka w'ubutungane. Icyo gihe yavuga mu migani agabisha abantu atavuga izina ko bagomba kumukura ku butegetsi.
Bagarabwe abantu biyita ibihangange, shira hasi, shira hasi, shira hasi, ibisaka by'imbwa byahiye. Muribuka mwezi, mwezi maconcho ragumutse kuri mwezi. Maconcho aremera ati nshaka irya ntebe wicaye. Aragenda cayi amwibimbwa, maconcho afata abaye umwami. Mugayibaza ngo kwari umukwe w'umwami, azo mu mwami, kandi umwami ntacyo atari yaramuhaye, yamuhaye umukobwa, muha intara batwara. Mugabe bavuga ngo nkeneye irya ntebe yawe. Ama choncho ni wasulizi nguwata mguu vati kukuna zofata ashize nwane umujenera ya mungu ya mkana wakagile kute takaye umungu ni hindi alazana hacho duhangane kuizina jima na nzo muneshi
hata lahiri ndugu imwe gusa imbele ya ho mukiganiro ya haya barundi baba mahanga wegele utegeti kwa minongiwe ni ndugu mkakaro munhara ya ngozi umukuru w'igihugu nyene yemeje ko hari abantu bakoresha inzego za leta mu kunyuruza abantu ariko naho ntiyigeze adoma ku rutoke
mu minsi yeze kugira dutore akagwe kakidi na palango twagiye tutatumvise hari hakagwe kariko karica kandi abantu ukabona abanezerwe bari ari ariko cyo tubanze kwe dutegeza kumika ku kagwe utse tukafashe nagiye kwemera neza sanze ako kagwe gakoresha ni bageje gutekana reka mu gihugu hari abakingi makers the king makers bamwe bavuga bati wewe uvinze ikintu ndakumena umuntu kazi wana wanubo sagie rati ya kucha ama nyagi huku tuweza kwa kwa waliza kote ako kabwi solidarite negative na yoye apu munga pata koze kuri wewe umega hangora kwa koze kuru kia wenu wahi umega hangora mibagia yuko ayazede mkwere kiu ya na wabatote wawo
muri izo mvugo ziwe kandi ubururero subwo gusa Evariste Ndayishimiye yagiriza abantu ivyaha bikomeye ariko abarundi gushika ubu ntibarumva amazina y'abagirizwa canke amajambo yerekana ko bashobora gushengezwa imbere y'ubutungane
abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bategezwa gukurwa mu mabanga yabo yose mu gihugu bagahanwa bikwiye kugira n'uwo wese yifuza guhungabanya inzego z'igihugu agira ico atinya ishikirizwa na Vital Nshimirimana yahoze arongoye sandika y'abacamanza Simabu kubwiwe ibyo umukuru w'igihugu ashikirije birakomeye ku buryo umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yategezwa guca hagarika abo bantu amatohoza agatangura kurikira umushingwa manza Vital Nshimirimana
byazo yuko bibaye byateguwe abashatse guhindura ubutegetsi babicishije mu gikenye baraheza bagakurikiranwa kandi bagacigwa imanza ruhasha kubera ni kibari icyaha gikomeye icyaha gihanwa hisunzwe amategeko y'igihugu kandi cyamaganwa n'amategeko mpuzamakungu mbere wanashaka ku mugabane wa Afrika barashyizeho amasezerano yerekeye amatora intwari bereye hamwe no kwiyamiriza uguhindura ubutegetsi biciye mu ngimba ayo masezerano rero akaba ahana cyane akumira abatembagaje ubutegetsi babicishije mu gikenye hanyuma rero iyo umukuru w'igihugu avuze ibintu nk'ibyo mu gihugu akemanga rimwe kabiri avuga yuko ari abafise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi wanashaka kabishikiriza imbere y'abacamanza muri icyo gihe umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yumvise iryo jambo rimuguye mu matwi acyatangura amatohoza ubwo nyine mu ntumbero yo gukingira igihugu kuko kenshi tembagazwa cy'ubutegetsi ntigijyana kenshi zigendana no gusesa amaraso cyanke konona guturira cyanke gusambura inyubakwa cyanke iby'abarundi hanyuma rero biratangaje yuko umukuru w'igihugu yoba yaravuze ikintu nkakijya hagahera indwi hagahera indwi zibiri ntitubone icabaye abantu baca baguma bibaza byinshi benshi tuca twibaza yuko ari nka bya bindi byigira kuba bakambika intiba umukuru w'igihugu Domision Ndayizeye n'icegera ciwe Maria Rufosi Kadege hanyuma bwaca amasentare akabambika izera kubera byagaragaye yuko byari remerentanya byari byateguwe n'uwo mugambwe Sendede uwo mugambwe Sendede FTD rero ibyo bintu byo gutembagaza ubutegetsi barabimenyereye byama mu ndirimbo byama mu ndoto nibyo bagenda bariha yaho baciye hose hanyuma rero bigaca bituma habagapfungu mu gihugu bigatuma abarundi babura icyo bafata n'icyo bari bureke
amakuru twateguriye arabandanya amatora y'abahuza ku mitumba ngo nta kindi agamije hatari uko umugambwe CNDD-FDD ushaka kwigarurira urwego rwahora rwigenga mu gutatura amatati rukaba urwego rwegukira umugambwe kugira rucinyize abatari mu mugambwe uri ku butegetsi ibyo bishikirizwa na Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB inyuma yaho imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi imenyeshereje ko yakumiriwe muri aya matora yabaye kuri uno wa mbere kubwiwe ngo ingaruka nuko abanyagihugu benshi bataza kwiyumvamwe abagize urwo rwego kurikira Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB
bo intumbero nyamukuru tubona muri aya matora nuko umugambwe CNDD-FDD n'intwari ukomoka ko bafite intumbero yo kwigarurira urwego rw'abashinga ntahe ukaba urwego rwegukana umugambwe ikenye kintu cyane tugaya kuko kirateye makenga murazi neza kugwe wabashinga ntahe kuva nakera rwamye rugwego rutatuwe matati kwa rugwego abanyagihugu bizera kuko niba bagwishiriraho urya kugira ngo umuntu yatigwe yatigwa hisunzwe ibintu byinshi bakaraba umuntu wijunja n'ijambo bakaraba umuntu afise ubuntu afise na nukuri kuko watigwa honyene uvuka honyene abantu bakuze ibiro byo guhomekera abantu kubanyagihugu ngo nibo bajejwe ngo gutatura matati mu bantu gasanga nta buntu bagira ugasanga bamwe n'ibi bishego bitogwa kugwego go hejuru kandi atabuntu bigira atakuri bigira ntawo uvuga ngo gwego gwabashinga nta uko gwarero rene ngo ntandi kwagira kanenge uko byo kuri hariho bimwe umuntu yonegura nk'ikintu cyo kugibiturire twarabonye uko majye nabaye mucamanza nabonye uko uko kwego gwarimo kuyikora gahaze kubyerekeye ibiturire mugabo kuvyukuri gushika no munsi gwari uwego ushobora gutunganiriza abanyagihugu kuko kwari kwizewe abanyagihugu kandi ntaryo n'ugwego imbere ya byose gwamarushira imbere gutatura matati biciye mu mwumvikano si ugushamirana ngo hatsinzwe cankuriya ibi rero bizotandukana n'urwego leta igomba gushyiraho kuko urabona n'urwego ruzorwego kari umugambwe nta nkeka ko ruzociriza abateremo uwo mugambwe nta nkeka yuko abanyagihugu benshi batazogwiyumvamo ku by'ukuri iki ni ikintu kibi cyane kandi gishobora no kubyara amatati menshi mu gihugu kandi muzi yuko ayo matati yaho atatugwa mu mwumvikano n'urwego bashinga ntahe
Inzamba
amakuru yandanyirize mu yavugwa mu gisata c'indero mu munzu z'abarundi muri Tanzania abashurashuriza abanyeshuri bigisha bakuye kuza barashengezwa mu butungane bivugwa na Elari Nibizi umuvyeyi akaba ari no mubaharanira gateka ko kwiga kuri bose abivuze inyuma yaho hari abavyeyi bo mu kambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania berekaniye umubabaro bafise bivuye ku kudahana bamwe mu bigisha bemerera bamwe mu banyeshuri kubaha amanota babanje kubashurashuriza Urari Nibiza kerekana ko kubona abategetsi mu by'indero bemera ko bahana abagira ubwo bubisha mu kubirukana mu kazi bidakwiye kugira butuzwe kubwiwe igikurikirano kubashikiriza ubutungane kugira bakingire n'abandi bana bitarashikira kurikira Urari Nibizi
ingeso yo gushashuza abanyeshuri twumvanye abigisha bo mu ikambi Nyarugusu muri Tanzania nishobora kuranduranwa n'imizi mu gihe abajejwe indero n'abajejwe intwaro batabishizemo ingufu nyinshi ntibikwiye gusa yuko umwigisha amenye ibanga ku munyeshuri yo kugwa mu kazi kuko ije ntibimuhasha icyo gitumano sanura yuko mu gihe bibonyekanye yuko umwigisha ashobora gushuza abanyeshuri biwe ikintu ca mbere bamushira imbere y'ubutungane agahanwa agapfungwa hanyuma agaheza abana baguye mu minwe yiwe bakabarira ubundi bushasha bakabahanura bakabumviriza kugusanga kugira rinde shaka kubashurashuza aba yarabahohoteye mu buryo bwinshi rero iyo ngingo bagifata gutyo ni barabe amategeko yo muri Tanzania ingene ameze ama barabe n'amategeko dukoresha mu Burundi naho usanga abantu batubahiriza amategeko ikintu cya mbere gukora no kwahereza ubutungane kuko guhohotera umwana cyane cyane wigisha umwicira akazoza kandi uramubuza amahoro ntashobora kwiga neza yabyemera cyangwa yabihakana aba yamaze guhohoterwa akazoza kiwe kaba kamaze kononekara
amakuru twateguriye tuyahereze kuri no nkuru ivunaguye ivugwa mu ntara ya Gitega imodoka 16 zunguruza abantu zo mu bwoko bwa Probox Yasi, Kwaster na Agence Air Ponctuelle ndo zamenyekanye mu gikorera Gitega Bujumbura ko zaciwe amande kuva ku mugoroba wo ku munsi w'Imana kubera kudugiriza ko itiki abakiriya ni nyuma y'imyidogo myinshi abanyagihugu bariko bajana bongera barungika abana babo ku mashure abiyunguruza bakaba barihishwa hagati y'amafaranga 15 30 abunguruza abantu muri Probox bakaba basabwa kurihisha amafaranga 10 Yasi na Agence nazo amafaranga 8 abari badugirijwe kwitiki bakaba bahavuye basubizwa amafaranga yabo ingingo yabashimishije inano duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri no wa kabiri shimire mwese mwadukurikiye shimire n'abagenzanje bafashije kuyegeranya muroranigwe aho muri mwese